Abo banyeshure ni Alexi Mugera w'Imana na Parfait Irankunda wo wa mbere yarasanzwe arongoye abandi banyeshure ku ishure ryisumbuye rya Komine Muramvya bahagaritswe bongera batabwa muri yompi mu kwezi kwa gatandatu b'umwaka bagifatwa bagiye gufungirwa mu ibohero rikuru rya Muramvya ahari hasanzwe hafungiwe abandi banyeshure barenga 10 bagirizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo by'ishure urunani rw'amashirahamwe yitaho ineza y'abana mu Burundi FENADEB rwemeza ko rwabwiwe n'ubutungane kw'abana badafungiwe dosiye yo gufutanganya amafoto ya President Nkurunziza. Jacques Nshimirimana umukuru wa FENADEB:
Ni kibazo vyukuri naho bimaze iminsi bivugwa yuko bagirizwe icaha kimwe n'abari abana bafutanganije ifoto y'umukuru w'igihugu ntibisa na gato kuberako icaha bajya abana babiri bagirizwa baserukira abandi ni icaha cuko boba baragumuye abandi bana itarike 13 z'ukwezi kwa gatandatu mu gihe abapolisi bari baje guhagarika abana bafutanganije ifoto y'umukuru w'igihugu abana bo mu mwaka w'8 no mu mwaka w'9 murumva yuko ivyo vyaha bidasa hanyuma y'ivyaha bidasa nibiba traité co kimwe mu butungane baratweretse yuko bafise ivyemezo ubu rero ico turindiriye kuri bo nuko baburanishwa bamaze kuburanishwa dukurikiranire hafi urubanza rwabo.
Umucamanza wa mbere yafashe ingingo yihugumiza mu munyoro w'abanyeshure babiri bari kumwe n'abashingwa manza babunganira barunguruje urubanza muri sentare isubiramo imanza yo kumugwa mukuru Bujumbura ariko gushika n'ubu ntibararengutswa. Yariki batungwa nayo umwe mu bashingwa manza bunganira abanyeshure bo kwishure ryisumbuye rya Muramvya.
Muri ico gihe twunguruza twagumye turindiriye ko ubutungane bwoheba bukabarengutsa kugira ngo bubumvirize biregure kuri ivyo vyagirije mugabo ivyo ntavyo twigeze tubona twe tukagira tuti dufatiye ku kiringo bamaze bafunzwe ntaco buza ko nabo nyene bashobora kuronswa umwidegemvyo w'agateganyo narijya ivyo vyagirije bidafashe na gatoyi ko bobo duhere kuwitwa Mugero w'Imana Alex numwe mu ndongozi z'abanyeshuri bose akurira abandi bo bita doyen nta ruhara na rumwe yagize kuvyerekeye bijya vyabaye kijya gihe ko yiga mu mwaka w'12 w'amashuri yisumbuye abandi nabo bari mu myaka y'8 y'9 byongeye igihe bajya abana bahagarikwa we yari ku ishuri n'igihe habaye ibintu byo gushaka gukoranya abanyeshuri basigaye baje bagana we ubuyobozi bw'ishuri bwa vugana nawe.
Maître batungwa na yasaba ubutungane kurekuriza gateganya abanyeshure kugira ntibasubire gutakaza undi mwaka w'ishure.
Abo banyeshuri vyukuri bafungiwe ubusa ari naco gituma tutaka dutakamba habe hingingo ibarekura kujya vyabaye ku bandi barekuwe bagirizwa gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu hama matohoza abandanye n'abana bafise imiryango bafise ishuri bahora biga ko ntaho bariko baraja ko umwidegemvyo murumva yuko ari kirumara narijya hasigaye iminsi mike amashuri atangure muri kino gihe nta wuzi kazoza kabo nta ukabona mu gihe bakivundiye mu ibohero.
Ekanuru nani FENADEB rwunga murya bunganira abanyeshuri kuburana
ariko ico dusaba kuri aba babiri naho batagirizwa kuba barafutanganije ifoto y'umuguru w'igihugu nuko dusaba yuko nabo nyene botezurirwa bakabandanya baburana bidegevye kugira ngo igihe icaha bagirizwa kizoba kibagiriye ubutungane bukore kitabagiriye naho bezwe.
Ugufutanganya amafoto ya president mu bitabo vyatanguye kwibonekeza mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu y'umwaka vyatanguriye mu manuko ushimure ngero bigisagara cha Bujumbura muri zone ya Ruziba mu nyuma byarandagase mu ntara za Muramvya Ruyigi Cankuzo Bubanza Rumonge Bururi Gitega Bubanza Karuzi na Muyinga mu ntara zimwe zimwe abavyeyi bari kumwe n'abajejwe indero n'intwaro hamwe n'abajejwe umutekano bashimye guhanisha abana ibihano bisanzwe babategeka kuriha ibitabo vyononekaye. Mu zindi ntara abanyeshure barafashwe batabwa muri yompi abana bashika 30 batarakwiza imyaka yo gufungwa muri bo bararekuwe ku itariki ya 21 ukwezi kw'indwi w'umwaka abashinga amateka basabiye ikigongo abanyeshure bose bari basigaye mu mabohero inyuma yaho abanyeshure barenga 10 bari bagifunzwe bararekuwe. Urunani rw'amashirahamwe hamwe hagateka k'abana FENADEB rumenyesha ko ata muntu yohakana ko abana batakoze amakosa mu gufutanganya amafoto y'umukuru w'igihugu ariko urwo runani rwibutsa ko ikibanza cy'abana ari ku ishure atari mu mabohero rukamenyesha ko rushimishwa n'uko barekuwe bakaba bagiye gusubira ku ntebe y'ishure. Abashinga amateka bamwe basaba ko bakongereza inyigisho z'ukunda igihugu mu mashuri. abandi nabo basaba ko abana bohabwa nyabuna inyigisho zo kubungabunga ibikoresho by'igihugu atari bitabu gusa kugira ngo muri kazoza nibazezwe amabanga y'igihugu ntibazokona n'izo bajejwe. Ero Jerika Neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.